Reka turabe igicapu cy'icyenda. Umunsi umwe Petero yaje kuri Yesu aramubaza ati mwigisha mugenzanje niyangirira nabi nze ndamuharire ibihe bingahe nze ndamuharire ngezindwi. Maze Yesu amwiganira ibyo umwami yagombye gusuzuma ibyo abakozi biwe bari bamuheraniye amahera. Acasanga harimwe umukozi umwe yaramufitiye umwenda w'amahera menshi cyane kandi acamubwira yuko ategerezwa kuwuriha muri uwo mwanya nyene. Maze wa mukozi yikumbagaza imbere y'inyundo za wa mwami aramubwira ati ndakwinginze umbabarira ngirira ikigongwe nzokwishura byose. Nuko wa mwami amutera imbabazi acamugirira ikigongwe aramubwira ati niwigira amahoro. Uwo mukozi nyene asohotse acabona uwundi mugenzi we hanze. Uwo wundi mukozi mugenzi we yaramuheraniye amahera makeya cyane. Ariko wa mukozi wa mbere acagwa mu gahogo mugenzi we agomba kumuniga. Aramubwira ati nyishura ibyo umperaniye ubunyene. Wa mukozi yikubita hasi imbere y'ibirenge byiwe aramubwira ati ndakwinginze ngirira ikigongwe nzokwishura yose. Ariko wa mukozi wa mbere aramwankira rwose acafata umwe mugenzi we amushirisha mu ibohero kugeza amwishyuye byose. Hariho abantu bariko baritegereza ibiriko biraba byarabababaje rwose. Maze bagenda babishikiriza umwami. Umwami abyumvise arababara cyane abwira wa mukozi wiwe ati wa muntu wanje mubiwe jewe nakugiriye imbabazi ndaguharira umwenda munini cyane. Kubera iki utababariye mugenzi wawe nk'uko nanje nari nakubabariye? Nuko nawe amushirisha mu ibohero. Maze Yesu abwira abigishwa biwe atuku niko so wo mwijuru nawe azobagirira asangwa mutemeye guharira bagenzi banyu. Maze Yesu abwira Petero ko akwiye guharira mugenzi we indwi ibihe tangabo 70 atari bihe indwi gusa. Mugenzi wanje ndakwinginze umbarire mbega Imana yakubabariye ibihe tangabo bingahe? Mbega uwo biharura byose? Uko niko natwe dukwiye guharira bagenzi bacu.